icyambere no gushima cyane uburyo ishyirahamwe ry'umuga Afurika ryiyungunganije mu gutegura ino nama, kuko ni igikorwa kitari gicoroshe. Na burya hari hamaze amezi atari make bavuga ingene bashobora gufasha igihugu cya Mali kugarura umutekano no kwirukana ziriya ntagondwa z'abayisilamisti. Ni ukuvuga rero kuko nabasabye miliyoni ya 460,000 bakaronka 455,000 n'uduce dukeyi. Ni ibintu byiza cyane kuko ibikorwa bagomba babishyiraho. Icyo umuntu yashimikira ko cyane ni akigoro ibihugu bya Afurika byakoze kugira ngo bibe ibijya imbere mu gutanga izo ntererano. Hari ibihugu bya CEDEAO, ibihugu bya ishyirahamwe byo mu burengerazuba bwa Afurika byatanze miliyoni 10, hariho Ethiopia na Nigeria kimwe cyatanze miliyoni 5 z'amadolari, hanyuma Afurika y'Epfo miliyoni 23 z'amadolari.
Fredy, kandi n'ubwa mbere n'ishyirahamwe rya Afurika ritanze umutaho ukoreshwa mu bikorwa byo gucungira umutekano, mbega izo byo kwari bishasha byagenze gute, byavuye ku butegetsi bushasha canke n'uwundi mugambi?
Ibintu byose bigira aho bitangurira ni ukwisubiza mutamana. Nibaza ko Abanyafurika aho bari bose babona yuko ari igikorwa gishimishije cyo gushyigikira, ntitwokwama tuzerize kimuhanakaza imbura ibisi. Ubu rero ko Abanyafurika ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika ryari ryasabye ko barifasha ikibazo cya Mali, ni ibintu bishimishije cyane ko nabo nyine bagiye bati reka ahubwo dutange akarorero, dutange ibyo dushoboye. Kandi urabona ko batanze atari make kuko ni hafi ibice birenga 12 n'igice ayo mafaranga. Nibwo bwa mbere biba ni ingendo nziza cyane yo gushyigikira no kurigewe aho ngeza Kabunyafurika byampimbara.
Muri iki gihe kandi Fredy, abasirikare b'igihugu cy'Ubufaransa n'abasirikare b'Abanyamaliya bariko barafata intara n'ibisagara byahora mu minwe y'abayisilamisite. Mbega ivyo bivuga ko abayisilamisite bateshejwe ubutagisubira inyuma canke barashobora gusubira kwiyungunganya?
Oya, ntawe usaterera agati mu ryinyo ngo byose byaheze. Kubera yuko abayisilamisite birukanye mu bisagara bikuru bikuru bya Tombouctou ejo ku munsi w'inyinga canke y'abagabo, hari ahantu bagiye kuko ni murumba yuko hari uwapfuye, ni murumba ko hari ahantu bazimangamiye. Ni ukuvuga yuko rero abantu bakwama bameze amagabo, kuko murazi yuko ikiranga izo ntagondwa ni ubwicanyi mu buryo bwinshi. Nibaza rero yuko nawe utera agati mu ryinyo ngo byaheze, ntawo utera ubwoba abantu mugabo ibyibyo abantu bomera amagabo. Kuko muribuka ibyabaye mu bumanuko bwa Algeria, haraheze hafi iminsi irenga 10. Ibyo byose nibaza yuko biri muri ibi bihe bagerageza kubirukana muri Mali. Hanyuma harasigaye igisagara gikuru cyo kwigarurira igisagara cya Kidal, kero ntikirafatwa.
Fredy, mu gusozera nashaka mugire n'icyo muvuze ku masezerano atashoboye gufundikwa n'abategetsi bo mu ishyirahamwe rya Afurika ikuvyere cyane cyane igihugu cya Repubulika ya Kongo iharanira demokarasi, aho muzi ko hari umutekano muke mu buseruko bwa Kongo. Amasezerano rero ntiyashoboye gufundikwa. Ibyo bintu byo bifite insiguro nk'ino, uvuga ko amahoro muri iryo ntara asubiye inyuma.
Ibyo onye ni ibintu biteye impungenge, birateye impungenge rwose, kubera yuko n'akarere kamaze iminsi karimo imvura, kandi birashobora gukwega ibintu bitari bike akaco biteza imbere ibihugu kubera ko amahoro azobana yatoseka. Je rero aho ngeza ndafise impungenge cyane kubona by'amasezerano bari bateguye atashyizwe ko umukono, byerekana na cyane cyane yuko hariho abategetsi muri ako karere ku mvune batarashobora kurengera inyungu zabo. Byerekana kandi yuko hariho ingendo ibihugu bya Rutura bitarashobora gufata ngo bihurize ku kintu kimwe amahoro agaruka muri Kongo. Nimubone bijya bihugu bikikije Kongo ni kuraba kure mukaraba ibihugu bya Rutura kuko hari ubutunzi butari buke bikura mu buseruko bwa Kongo. Ubu rero tumaze kubona ko hari ingwano nyinshi ziba muri Afurika, Abanyafurika bakoreshwa. Ubu rero harageze ko nabona bikubita agashi kugira ngo umuti uve iwabo.
Fredy Nkurikiye, murakoze cyane rwose kuri aka kanya mwatuye kugira ngo tuyajye kuri ibyo bibazo byose. Wakoze,
murakoze cyane.